VOA. Iyi ni ijwi rya Amerika. Turabaramukije nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu munsi w'Imana, itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri, mwaka w'2016. Muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana, turi Washington DC. Ndabaramukije, ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
However, we have also raised concerns that not every critic of the government can be reduced.
Uyo ni Thomas Pereiro, intumwa idasanzwe ya Leta z'Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari, aho avuga ko Leta itokwita abatavuga rumwe nayo bose ko ari abagizi ba nabi. Ni mu kiganiro yagiranye n'abanyemeshamakuru kuri uyu munsi w'Imana. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye turazibashikiriza mu kanya. Amakuru tuyahere mu karere k'ibiyaga bigari, intumwa idasanzwe ya Perezida Obama mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, Thomas Pereiro, ahanura Leta y'u Burundi kudafatira abantu mu kivunga ngo yite abatavuga rumwe nayo bose ko ari inkozi z'ibibi. Ayisaba kandi kwemera umugwi w'abahinga b'umuryango w'Afrika boza gutohoza ku mabi yakozwe kugira ukuri kumenyekane. Kuri uyu w'Imana niho yaha ikiganiro abanyemeshamakuru inyuma y'urugendo rw'iminsi itatu amaze mu Burundi. Eloge wirika neza.
Muri cyo kiganiro, intumwa idasanzwe ya Perezida Obama mu karere k'ibiyaga binini yemeje ko igihugu ciwe kitazigera gishyigikira na gato abashaka guhirika ubutegetsi cyo kimwe n'abagira ibitero bihitana abanyagihugu. Tom Pereiro avise n'icyo abwira Leta.
However, we have also raised concerns that not every critic of the government can be
nubwo biri uko ufite icyiyumviro kidasa n'icya Leta wese cyanke ufite icyo yagiriza, ntiyoca yitwa uwashatse guhirika ubutegetsi si ukubera umuntu mutavuga rumwe ategerezwa kwitwa umugizi wa nabi. Aho ikintu nyamukuru ni ugutandukanya abantu badahuza na Perezida ku bijyanye no gushaka guhindura ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha hamwe n'abari nyuma y'ibikorwa bituma umutekano muke. Nicyo gituma kuva mu ntango Leta ya Amerika yamishyigikiye ko haba ibiganiro bigahagarikirwa n'akarere, hakaza intumwa zigenga z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika kugira ngo zerekane ibyaha byakozwe na Leta ku ruhande rumwe n'ibyakozwe n'abatavuga rumwe nayo ku rundi. Tom Pereiro avuga ko ikiringo c'indwi zibiri ziri imbere gihambaye kuri Leta y'u Burundi, kuko Uburundi buzokwakira umunyamabanga mukuru wa ONU n'intumwa z'abakuru b'ibihugu vya Afrika imbere y'uko haba inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika w'ubuseruko. Amenyesha ko aya manama atakiyavuyemwo ibintu bishobora kunyuka mu Burundi, ariko akagira ati reka twizere. Kubwiwe ngo ni igihe ntasubirwamwo ku Burundi.
This is a golden opportunity for the government of Burundi to show its seriousness.
Aka kazobara karyo kadasanzwe ntasubirwamwo kuri Leta y'u Burundi kugira ngo yerekane ugushaka ifise aho kugera n'intambwe imaze gutera mu gushiraho icyuka ciza kwitangazamakuru byigenga n'abahinga ba Afrika bigenga. Leta yatubwiye ko ibyaha by'ubwicanyi ndengarabutungane yagirizwa atari ibyo. Inzira imwe yonyine ishoboka yo kubihinyuza ni ukureka abahinga bigenga n'amenyeshamakuru bigenga akagira amatohoza adahengamye kuri ibi bintu by'agahomerabuntu. Mu rugendo rwiwe, Tom Pereiro yarabonanye n'umukuru w'igihugu mbere kuri uyu wa gatandatu, bari kumwe mu bikorwa rusangi mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi ahari ko hubakwa ishuri. Mu byo bavuganye n'ibyo yumvise hari byamuhaye ibyizigiro.
There was a very positive statement yesterday from President Nkurunziza.
Perezida Nkurunziza yashikirije ijambo ryiza cyane aho yasaba abantu kureka imvugo y'urwanko no kudasubira gutuka no kwifatira mu gahanga Perezida Kagame. Ni imvugo yubaka, ubu hasigaye kuraba ko bashyigikiye Perezida Nkurunziza bazubahiriza. Intumwa idasanzwe ya Perezida Obama mu karere k'ibiyaga binini asaba Leta y'u Burundi kureka amaradiyo yigenga yubwawe agasubira gukora no gushyiraho icuka gituma amenyeshamakuru bahunze batahuka mu gihugu, akayishimira kubona yaremeye iyugururwa rya radiyo televiziyo Rema na radiyo Isanganiro. mukiringo chameza adashika 10 Tom Perriero amaze kugendera Burundi inshuro zirenga 4 Perriero yabwiye amenyesha makuru ku intego y'igihugu ciwe ari ukwanya gihugu bose boba mu gihugu c'umutekano agateye akazi na muntu kubahirijwe kuri bose atawandya wangura atari mu bijanye no kugabura ubutegetsi hagati y'amoko gusa ahubwo umurundi wese akishira akizana nkuko amasezerano yarusha abitegekanya eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Tukiri kurukurikirane rw'iyi nkuru nyene ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika Don Ribery hamwe n'intumwa idasanzwe ya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari Thomas Perriero barabonanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza abategetsi bakuru ba Leta y'u Burundi hamwe na bamwe mu baserukira societe civile y'u Burundi. Iyo mibonano yabaye kuva ku magenekerezo ya 19 gushika 21 z'ukwezi kwa kabiri yari ishimikiye kurabira hamwe ingene yahutunganywa ibiganiro bihurikiwemwe bose guteza imbere demokrasi hamwe n'ibijanye n'umutekano. Leta ya Amerika irashimishwa no kubona Perezida Nkurunziza yaraneguye amajambo y'urwanko yavugiwe mu ntara ya Cibitoki kandi hamenyesha ko abashikirije imvugo nk'izo bazohanwa n'amategeko. Leta ya Amerika irashimishwa n'ijambo ryashikirijwe na Perezida Nkurunziza ko abarundi bose barimo n'abahunze igihugu bakwiye kujya mu biganiro kugira bacire hamwe inzira y'amahoro ku Burundi. Leta ya Amerika irashimishwa n'iyugururwa ry'amaradiyo abiri yari yugawe ariko igasaba ko amaradiyo yose yugawe yokugururwa kandi hakaboneka icuka ciza gituma abamenyesha makuru bakorera ibinyamakuru byigenga bose bahunze bagaruka mu Burundi bidatevye. Ivyo nivyo vyokwerekana ko Leta y'u Burundi yiyemeje guteza imbere ubwigenge bwo kumenyesha makuru nkuko biri mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi no mu masezerano ya Arusha. Mu gihe muri izindwi zibiri ziri imbere ariho hitezwe mu Burundi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru b'ishyirahamwe mpuzamakungoni nyene hamwe n'abo umuryango umwe bwa Afrika, Leta ya Amerika isaba Leta y'u Burundi ko itotakaza ako karyo keza izo bironse gatumbereye kugarukana demokrasi no kwemerera abarorerezi ibigenga umwe bwa Afrika no kumvikana ku yindi sango ibiganiro byo kungururizwako. Ibiro vya ambasade ya Leta z'Ubumwe za Amerika turi mu gihugu cy'u Buganda. Ibiro vya ambasade ya Leta z'Ubumwe za Amerika mu gihugu cy'u Buganda i Kampala birasaba abanyagihugu ba Amerika kugabanya ingendo bakora bakaba basabwa kuguma aho baba kubera hashobora kuvuka umutekano muke ushingiye ku matora. Umumenyesha makuru wacu Eric Bagira Ubusa aratubwira iyi nkuru.
Ubutumwa bwa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Uganda kuri iki cyumweru bugaragara ku rubuga rwa interinete rwayo ku baturage ba Amerika muri Uganda nuko bagabanya ingendo bakoraga bakaguma hafi yaho batuye muri Uganda kubera umutekano muke ushobora kuvuka kubera amatora y'umukuru w'igihugu. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kampala kandi yasabye abaturage bayo gukurikiranira hafi ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu ndetse no gukomeza gukurikiranira hafi urubuga rwayo nyuzaho amakuru. Ibi byose biraturuka ku mwuka mubi ushobora kuvuka ushingiye ku matora y'umukuru w'igihugu. Abatavuga rumwe na Perezida Museveni watsinda ya matora ku majwi 60% bayateye utwatsi. Ubwo umukandida w'ishyaka FDC Kiza Besigye yashakaga guha ikiganiro abanyamakuru kuri uyu wa gatandatu, igipolisi nticyamukundiye cyahise kimufungiriwe mu rugo ntari gusohoka. Ibinyujije ku rubuga rwayo rwa Twitter kandi ambasade ya Leta Zunze Ubumwe muri Uganda yasabye ubutegetsi bwa Perezida Museveni kurekura igitaraganya cyiza Besigye bahanganye kandi gasubira gufungura imbuga nkoranyambaga. Ikindi ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kampala isaba Leta ya Uganda ni ukubahiriza uburenganzira bwa muntu no kurekera abaturage bayo ubwisanzure. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kampala yavuze ko ishyigikiye abatemeranye n'ibyavuye mu matora, isaba ko mu gihe babikora byaba mu mahoro kandi batarenze ku by'amategeko ya Uganda ateganya. Kampala mu murwa mukuru w'igihugu cya Uganda umutekano ukomeje gukazwa ku buryo bugaragarira amaso. Ibimodoka binini by'igipolisi bitera ibyuka biryana mu maso byakwirakwijwe hirya no hino muri uyu mujyi ndetse n'abasirikare batari bake bashinze ibirindiro mu mujyi rwagati. Urujya n'uruza rukunze kugaragara muri uyu mujyi kuri ubu ni ruke kandi ku baturage muri bimwe mu bice by'uwo mujyi ubwoba ni bwose ku buryo hari n'abafunze inzu zabo z'ubucuruzi. Mu kiganiro yahereye abanyamakuru we mu rugo rwa Kitura mu burengerazuba bwa Uganda cyatambutse ku mateleviziyo namwe mu maradiyo y'imbere mu gihugu, Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yongeye gushimangira ko nta ushobora guhungabanya umutekano muri Uganda.
I told them before the election that nobody can disrupt the election in Uganda. Remember I told you.
Nabibabwiye mbere ko nta ushobora guhungabanya umutekano muri Uganda n'umurabyibuka narabibabwiye. Nabibabwiye ko amatora azaba mu mahoro kandi yabaye mu mahoro kubera ko nta muntu ushobora guhungabanya amahoro yacu. Ikintu twakoze ni ukubaka leta ishoboye nk'uko twashyize hirya no hino 1872 y'abapolisi. Ushobora ute guhungabanya umutekano? igihe twashyizeho umubare munini ugomba kwita ku mutekano.
You saw the elections were peaceful. And then there were people who were threatening to ban.
Mwarabibonye amatora yabaye mu mahoro. Nuko rero abo bantu bateraga ubwoba ngo bagiye gutwika umujyi wacu. Muzaho twika tuzaba turi hehe, turiho ngo tuburinde. Tuzakoresha uburyo bworoshye n'ubukomeye ngo turinde amahoro muri Uganda. Kuvuga gukoresha uburyo bworoshye no kuvugana n'urubyiruko abo banyabyaha b'abanyapolitiki bagerageza gukoresha.
Whom these criminal politicians try to use.
Perezida Museveni yanenze batavuga rumwe nawe ko ari ababeshyi bashaka kuyobya urubyiruko barusezeranye bidashoboka. Abanyamakuru bamubajije uko abona hazaza h'ishyaka NRM riri ku butegetsi, yasubije ashimangira ko agiye gucecekesha Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ko igihugu kizarushaho gutera imbere.
NRM
aya niyo mahirwe ya nyuma ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu myaka itanu iri imbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda bazarangira mu buryo bwa politiki. Nzabaca intege kubera ko nababeshyi, ariko burera ku ntege nke zacu arizo ngiye kurwanya. Sinzongera kugira iyo mikino.
This game. As for the country, oh, Uganda.
Nk'uko igihugu? Oh, Uganda. Mu myaka itanu Uganda izaba ari ikintu. Turashaka kwitaba igihugu kihagije. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu, komisiyo y'amatora ikirangiza gutangaza intsinzi ya Perezida Museveni, twabajije umuvugizi w'igisirikare cya Uganda cyateye gukaza umutekano mu buryo nawe yemera ko budasanzwe. Koloneli Padi Ankunda yavuze ko nta kindi kibyihishe inyuma kitari ukurinda amahoro y'igihugu. Yashimangiye bidasubirwaho ko igisirikare gifite uburenganzira bwo kurasa uwo ari we wese washaka guteza imvururu mu gihugu. Indorezi z'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, European Union, wavuze ko amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda atabaye mu mucyo no mu bwisanzure. Izi ndorerezi nazo ziyamirije kandi honyorwa ry'uburenganzira bwa muntu leta ya Uganda ikorera abatavuga rumwe nayo. Akabagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kampala.
Iyi ni programu radio yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Ni ukuri ijwi rya Amerika ijana zine n'ibice bitatu FM i Kigali. Mu Burundi mudukurikirana kuri FM 94 n'ibice icenda na 95 n'ibice bibiri, kandi mushobora kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email, nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu, hamwe no kuri site yacu ya internet ariyo wezitatu radio yacu voa.com. Imubandanya mwumviriza ni radio ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Ubu naho dushitse mu mwanya wa cakiganiro Ntorere Kazoza, tugikurikire.
Makuru maki imina, mbegu limu maki kudakoma.
Yo, imisi yose nkaya mango. Singha kaza, naliko ndu mviliza Ntorere Kazoza.
Mviliza Ntorere Kazoza?
Yee, ere gamara sizo, Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza, nikiganiro gicha hija no hino, ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Bakunze ibiganiro bya studio Ijambo, reka nongende baramutse ndabahikaze muri cyakiyago cya politique mwikundira. Ikiyago cha politiki uno munsi tukaba tugiye gushimikira ku ruhara rw'inani za politiki mu gutsimbataza amahoro mu Burundi. Nkuko mubimenyereye, ikiganiro kiremeshejwe nanje Jerome Niyonzima, Terence Manirakiza akaba ariwe agihagarikiye. Reka rero ndabahikaze, turi kumwe n'abatumire babiri. Hari Honorable Jean de Dieu Mutabazi yaserutse ku izina ry'urunani COPA. Honorable, ndakuremukije.
Nagenda baramukije nkaba ndabakengurukiye ko mwashoboye kudutumira.
Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Honorable Tassien Sibomana, nawe akaba ari hano ku izina ry'urunani Amizero y'Abarundi. Ndakuramukije Honorable.
Ndakuramukije mwaho je, ari aho ntarinze kubaza ariko nibaza batacho ndabavugira kibi.
Urakoze. Reka rero tuduge ku ijambo. Icyo tugiye gushimikira ko nkuko namaze kubivuga, turabira hamwe uruhara rw'inani za politike mu gutsimbataza amahoro mu Burundi.
Sangiri kiyago, sangiri jambo ni Kazoza.
biramenyerewe ko mu Burundi mu gihe twiminije amatora akenshi imigambo imwe ishobora kuja hamwe ikagira urunani kugira ngo ishobore guhiganirwa hamwe ni navyo vyabaye kuri Copa aho hahurikiyemo imigambwe itari miki. Honorable Mutabazi wo kwibutsa abatwumviriza Copa n'urunani imigambwe yari iruhurikiyemo.
Twebwe twari twagize muri aya matora aheruka urunani Copa no kuvuga coalition de parti politique pour une opposition participative no kuvuga urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mugabo kaba imigambwe ikoresha ubwitonzi muri iyo migambwe hariho imigambwe no vuga yuko irongowe n'abahutu ikaba ari Radebu ikaba ari Nkinzo ikaba ari Florina KZFDD ikakaba n'indi migambwe no vuga yuko irongowe n'abatutsi canka baganwa akaba ari nka za PRP PMP hakaba n'undi nka Piebu gucyo twari imigambwe yababa 10 kandi twarashoboye guhiganwa ku nzego zose naho twarushijwe
mbego no munsi gorunani Copa ruracyariho
twovuga yuko ugorunani ruriho rutariho kubera no kujyana dutana bajyanye kubera twara bamwe bahisemo gufata inzira yabo bashika nk'imigambwe 6 yari isanzwe kera yagize urunani mu 2010 yitwa Serate Humura abandi nabo turaheza turagumana mugabo novuga yuko imigendanire yacu atari mibi n'amategeko uyarabye ukayasoma ntatwemerera yuko izunani zibandanye mugabo icyo amategeko atabuza n'ubucuti bw'imigambwe
turaza kugaruka kumbure ku ruhara mugira mu gutsimbataza amahoro mpindukiye kwa Honorable Tatien Sibomana urunani amizere y'abarundi nago gwari ruhurikiyemo kumbura imigambwe itari mike
murakoze kubera amategeko bari baraho nyanze mu gucamo imici imigambwe ikomakomeye nka FNL na IPRONA twararavye amategeko icategekanya kugira dushobore kwisuganya tuje mu matora nk'abandi bica dusanga twogira urutonde rw'abigenga mugabo bigenga bava mu migambwe itandukanye hari abari muri FNL rongo na Agathon Rwasa hari abadasigana barongo na Charles Nditije hariho abo mu mugambwe Rades hariho abo mu mugambwe mbere na ADR byahindutse mu nyuma handi warimo harimo n'umugambwe yitwa Paribu munca makari migambwe ishika nk'itanu itandatu
Ijanda jimu tawazi ya gizati Copa tukwa havu yedu sana warijana kumburi nyuma ya matora na mwimu sada. Kwa sanga mwala maze kupana mwimu kamena hawa chana mu.
Tuwene tukwa harijanyi. Wehi bambewe. Ichaba inu uko abari mugambwe FNL pagizina ama baga sanga woko boja munzego. Tuwebwe mugabo na atuwe togizina ama dusanga ni tukujayo. Nicyo cyonyine mugabo icyo ntikisigura ko twaryanye na gatoya
sangira ikiyago sangira jambo nikazoza
honorable tasiano mwebwe amizere y'abarundi arinda kubera sambutse ubuko bamwe bagiye mu namashinga amateka abandi ntibagende
ihi bambewe ko gihe twagira amizere y'abarundi ntitwara abamatora yimirije gusa yari yimirije mu 2015 nivyo twarashize intonde hamwe kugira ngo uko bavuga mu Kirundi bati bubiri buvurana ubute dushobore kugira ingufu ko twari twiteguye guhangana n'umugambo wari ku butegetsi CNDD-FDD kandi y'amatora aba yisunze amategeko tukagira imyamamazo nta nkeka ko gutsinda twari twarabibona amatora abavuba abatevye nuwo mugambi turacaho sangi
amatora zo mu 2020
ibyo ntawo bize uko yabaye yaciye mu makosa cyo gituma nubu atawose cyabwose ngo amatora yarabaye
ariko abashinga amateka baratumirirwa kwitaba ibikorwa by'inama nshinga amateka ikiringo kanaka giheze batitaba bagasubirizwa aho ubukera babasubiriza ni mwibaza ko muzoca muvana mu mizere y'abarundi
n'ubu ntituri kumwe mu nama nshinga amateka mugabo nakubwiye imigambi yacu ntiyahagararira ho gusa ko rero abarundi bari mu migambi itandukanye bagumana iyo ntumbero yo gushinga uvu hamwe kugira ngo bahindure ubutegetsi biciye mu matora kugira ngo haboneke ubutegetsi bwubahiriza amateka n'amategeko y'igihugu duhereye ku masezerano ya Arusha nibwirizwa nshingiro n'ayandi mategeko ivyo o ntaho bihuriye nuko bo dusubiriza mu nama nshinga amateka kuko n'ubusiyo tware mugabo ako karanga mutima turashaka afise kandi turashaka sangiye nabo muri FNL
honorable Jean de Mutabazi inani nkabe nize za politike ziterera iki mu gutsimbataza amahoro mu gihugu
Nkumbura imbere yuko ngaruka kuri ico kibazo ubajije nagira mumuco abari ko baratwumviriza twe twaragiye mu matora kugenda kubwiye twararushijwe kandi twaravyemeye ntitwarushijwe gusa n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD n'urunani rw'amizero y'abarundi rwaradusumbije amajwi twebwe rero twari twagiye kwiyamamaza jewe nariboneye neza abantu bo mu mizero baba abakomo abari nyuma yanditi jewe baba bari nyuma ya Gwasa biyamamaza mugabo batiyamamariza ahabona jewe narababonye
yamamariza mu cumba
haba mu ijoro inzu
ku miyamamaza yo mu ijoro rariko
je none je narabiboneye
mwe vyo guhonyanga amategeko vyo mugambo uri
gutegeka narabiboneye
barabareka mu cyo
avuga rero ngo nta matora bagiyemo barayagiyemo none ajya majwi
baro yavuze ko batiyamamaje
oya ntibiyamamarije ahabona
ndagusigurira
je rero nico je
nico wiboneye
nivyo jewe niboneye nkumbura za kumbesho za urazi uko nuzeta cyano
singunda babesha
arazi guharira
oya naga babesha cyane cyane
ejo bundi twaratumwe ko ntuze twaratumwe ko n'inama yaka karere bamwe bita abashinga amateka bo muri AR no kuvuga hariho abantu muri bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bari bagerageje kuremenanya ibintu bavuga ati akateka kazi na muntu nika ntuze yuko
abatavuga rumwe n'ubutegetsi namwe gwe murimo
natwe gwe turimo mugabo nitwemere
urabimwibukije ntiyavya yibuka
oya ndatwitse
nayo mwari mwajanye n'ubutegetsi wumva mutavuga
kuba turi kumwe n'ubutegetsi gute kandi twahiganye ngo tubusubirire
yarane niko mwajanye gusigura aho gateka kazi na muntu kubahira
twanki kinyoma hanyuma rero mu nyandiko banditse kandi n'umushinga amateka nditije yasinye yaremeje yuko ikibazo atari kiringo cya gatatu no kuvuga yuko bateme nkacyara kuri ibyo
nuzeye
siwo mana ariko aravuga yuko amatora atakurikije ibuza shingiro cyangwa amasezerano yarusha nukuvuga uyu munsi jewe ndabumvira niyo tuko turahari barabivuye ko barazi neza ko amatora yagenze neza yakwirikije
vuga ivyo wanyu jewe ivyo ndivyo wacu ndavyivuga
shingiro agakurikiza amasezerano yarusha urazi ko ibwirizwa shingiro
rifite imizi muri
yarusha yewe rifite imizi erega ndinga ivugira ivyo wawe ivyo wacu ndavyishikira
bangwe cyanza uvyivugira
uravyumva ko amatora yakwirikije ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha kandi nivyo twebwe muri company ho duhagaze naho tavuga rumwe no butegeye
reka rero nshanza kuri cyakini cyo kingene muterera mugabo ko wagize uti narababonye biyamamaza kandi
n'amasezerano ntibiyamamarije ahabona kubera none ayo manota baronse boba bayakuriye
honorable tasiana amanota mwaronse mwayahawe nuko arabiyamamaje mugabo kumbure bataje kukibuga
bwa mbere hoho mutabaza arazi neza ko tutiyamamaje ko tuva mu ntari imwe niyaba yari yaduze nibaza ko yari kumbona nawe abo bandi wabonye giye warigeze mbona
nuko tase
ko nari mu bimbere
yagize ati nabandi ntibaje kukibuga
okay cyo ni cyambere umva kumugaragaro ntawe yabonye none ga yo CNDD-FDD ni intwaro yayo baremerera biyamamaza mu ijoro batemerera n'abiyamamaza ku murango
navuze inzu
kuri ayo mategeko yakurikizwa baretse kunaya yakona gahuguzo ka mutabatsi batamajwe none yavuye
nyine
amajwi ngira nkubwire iyo yavuye mu buryo butatu twe turemeza yuko atarayo baduhaye ahubwo baratwivye niba butabizi rero amakuru dufise amizero yatsinze kandi tiyamamaje urazi ngene byagenze ndabiko segumbi
agatengo karamwego
karamwego yagira erega no bwabere
erega natwe
erega no bwabere avyumvise urumvaga mutaba nyene vyagenze urabona ryatera bwo byuko abarundi bose bategeza kuja gutora ku nguvu utagiye utazosubira kuja muri commune kurondera urupapuro guhuja kwandikwa kwa canke ibintu byose bitangwa na commune abo rero hari abarundi basha coba bati hako banyima ivyo byose tegeza kuja gutora uwo numugwi wa mbere umugwa kabe na basende DFDD batagomba guhonyanga amasezerano yarusha nibwirizo nshingiro uwo mugwa basende DFDD nabo nyine batojwe ku nguvu kandi babona ko abakuru babo bahonyanze amategeko kuraza bategetse benshi bo muri CND bahunze bafise abi wabo barafise ntara bari baraserukiye
uwo numugwa kabe
uwo numugwa kabe
uwa
gatatu nawo nabantu vraiment bavuga bati jewe ibiba byose ndatora kandi ntorubona ari gutora ayo majwi cyazomara jewe byo ntibindaha ngaya amajwi rero nagira nkubwire
gushika saa 9
nagira nkubwire ndagutangaza tutagiye mu matora mutaba iyo ministre Edouard na Pierre Cravenda yicariye batabuze abamenyesha makuru bari bagisigaye ngaha kuguma bavuga amarizuruta amizero ya yatsinze
ibyo nawe nta byemezo bifitiye mugabo
nta ngorane
wewe avuze ko batsinze
nivyo
sivyo avuze ko bi
tutagiye kuburana
mugabo akavuga ati ntitwiyamamaje none ivyo bintu birabaho
bari batuze
umuntu aratsinda tiyama
bari batuze
nturereka zuza
reka ndabashimire nkengurukire honorable tatien Sibomana yereserutse hano ku izina ry'urunani amizero y'abarundi wakoze kwitaba kino kiganiro
mwakoze cyane ariko nagira subiremo hari abatazi ko naje muri kiganiro muganiro baza ko ntabarenge ya karimbe
urakoze nshimire kandi honorable Jean de Dieu Mutabazi yari hano ku izina ry'urunani copa
naje ndabakenguruka ku mashuri yo kudutumira kandi twizeye yuko umugambwe radebu n'indi migambwe bashuditse bazobandanya bubahiriza ingendo ya demokarasi muri iki gihugu
murakoze ahani turangirije igice cya mbere cy'ikiya reka nshimire na Terence Manirakiza yarahagarikiye kino kiganiro Jerome Nyenzima na Yinda Kiremesheje ndabipfurize mwese kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro ntureka zoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya tubibutse ku iprogramme ari programme radio yacu programme tubashikiriza imisi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana ku Ijwi rya Amerika ikigari mudukurikiranira kuri FM 103.4 muri amabariya n'ibice bitatu mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 104.9 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com no kuri Facebook abifuza kutwandikira kuri Facebook mukoreshe ijambo radio yacu muca mutubona ku rubuga rwa Facebook kuri site ya internet nayo mwandike wezitatu no kuvuga wewe radio yacu voa@gmail.com tubibutse banywanyi bijwi rya Amerika ko ku minsi ya gatandatu mushobora gukurikirana ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika ikiganiro kira gica ku ijwi rya Amerika igihe cy'isaha 11 n'igice ku munsi wa gatandatu mu gitondo kigakurikirwa n'ikiganiro dususuruke n'ikiganiro cy'umuziki muziki kiremeshwa na bagenzi bacu Thomas Kamirindi na Fideli Niyongabo wamufise imiziki canke indirimbo mwifuza yuko zica ku radio Ijwi rya Amerika canke mwifuza gushikiriza abanywanyi banyu tubasabe mwandikire email abagenzi bacu Thomas Kamirindi canke Fidele Niyongabo bazoca bazibona hanyuma bashobore kuzishikiriza abanywanyi banyu ku munsi w'Imana naho mu gatondo kuri saha nyene ya saa 11 n'igice za gatondo kakare mukurikirana ikiganiro cyitwa ejo kandi kigacaye kurikirwa n'ikiganiro dusangira ijambo Mwakoze rero kudutega amatwi ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikro mwari kumwe na Aloise Bigirimana tubatumire kubandanya mukurikirana ibiganiro by'iradio Ijwi rya Amerika mugire umunsi mwiza.